Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Banywanye inshuti zacu mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Burundi turi ku mirongo migufi, metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda mudukurikire kuri FM 104 n'ibice bitatu. Aha mu Rwanda abana b'ingagi 24 baraye biswe izina.
Umwana w'ingagi ngiye kwita akomoka mu muryango wa Pavu. Umwana nyina akaba yitwa Isangano. Izina namwise akaba yitwa Wacu.
Uwingeri Prosper ni umuyobozi wa pariki y'Ibirunga mu Rwanda. Abarundi barenga 500 bari impunzi mu Rwanda bareba batahutse mu gihugu cyabo. Muri Sudani abaturage barenga 180,000 bakozweho n'imyuzure. Leta ya Afghanistan n'abatalibani bari mu mishyikirano muri Qatar, ariko bakomeje no kurwana imbere mu gihugu cyabo. Aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mukanya. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi. Aloys Bigirimana, umwanya ni uwawe.
Mwaramutse Thomas. Mu karere abantu batanu nibo bishwe n'abarobere b'umuhari ADF mu ijoro ryo kuwa gatatu mu ntara ya Beni mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Amakuru ava mu baba muri ako karere avuga ko ibiziga bitanu byatowe i Mutuanga inyuma y'igitero cy'aba ADF. Umutegetsi wo muri Societe Civile Paluku Batoleni yavuze ko icyo gitero cyabereye i Kibwana hafi ku birometero 60 uva ku rubibe na Uganda. Abasivile 12 hamwe n'umusirikare umwe barishwe mu gitero cyabaye mu mpera z'indwi cyagirizwa abarobere mu muhari ADF muri ako karere ka Kivu y'Uburaruko hafi n'igihugu cya Uganda. Abahinga bavuga ko umuhari ADF umaze kwica abasivile 570 kuvaho igisirikare cya Congo gitanguriye kubahiga mu kwezi kw'icumi na kumwe umwaka uheze. Muri Afrika kandi ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryavuze ejo kuwa kane ko abantu hafi 830,000 muri Sudani bahuye n'ingaruka z'imyuzure y'imvura imaze amezi igwa muri icyo gihugu. Ibiro by'igisata cya ONU kijejwe gutabara abari mu ngorane n'ibiza muri Sudani OCHA kivuga ko hafi amazu 1,666 yasambutse canke yatwawe n'amazi y'imyuzure yahitiye hagati mu kwezi kw'indwi. Ubutegetsi bwa Sudani buvuga ko bwatohoje abantu 224 iyo myuzure yahitanye hamwe na 54 bakomeretse. Leta hamwe na ONU baragabishije ko bashobora gutera indwara zitewe n'imigera iva muri ayo mazi mu gihe igihugu kitaratekana kandi kikirwana n'umugera wa corona. Igihugu cya Sudani gikunze kubona imvura nyinshi hagati y'ukwezi kwa gatandatu n'ukwa cumi aho buri mwaka giterwa n'imyuzure. Ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya kuri wa kane ryaragabishije ko umugera wa corona wiyongereye mu baryo kuruta uko wari umeze mu kwezi kwa gatatu aho wandukira mu buryo buteye ubwoba mu bihugu bitari bike by'uwo muryango. Amaleta ya Buraya no hirya y'uwo mugabane barasubijeho ingingo zo kurwana n'icyo kiza. Ubufaransa bwavuze ko kuri wa kane bwaronse abanduye bashasha barenga 16,000 inyuma y'umunsi umwe butangaje ingingo zikomeye zo kugenzura abandura cyane cyane mu gisagara cya Marseille kiri ku ibahari Mediterane gisinzikaye kuruta ibindi. Umushikiranganji wa mbere w'Ubugiriki Kyriakos Mitsotakis nawe yaragabishije ko ashobora guhagarikwa imirimo mu gisagara cya Atene kiretse abanyagihugu bisubiye ko bakubahiriza kwambara udupfukamunwa hamwe no kwirinda gukoranira hamwe. Komiseri w'ubumwe bwa Buraya mu by'amagara y'abantu Stella Kyriakides yavuze ko mu bihugu bimwe byo muri uwo muryango umugera wa corona wongereje ingufu kuruta mu kwezi kwa gatatu. Ibihugu birimwo Espagne hamwe n'ibindi bihugu byo mu buseruko bwa Buraya abinjira ibitaro cyane cyane abageze mu zabukuru ndetse n'abahitanwa n'uwo mugera bariko bariyongera. Uburusiya ejo kuwa kane bwari yamirije iterabwoba ry'ibihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri Irani no kugerageza gukumira icyo gihugu. Bwavuze ko bwiteguye guhanahana ibidandazwa na Irani igihe ikiringo cy'ibihano byo kutagura ibirwanisho byafatiwe Irani kizorangira mu kwezi kuza. ibihano byo kutagura ibigwanisho kuri Irani bizorangira ku itariki 18 z'uku kwezi kw'icumi kuza mu gihe Leta z'Ubumwe za Amerika itabashije kugondoza ibindi bihugu muri ONU kugira ibyo bihano bigumizweho. Leta ya Donald Trump ivuga ko yafashe ingingo yo kugumizaho ibihano byose byafatiwe Irani n'ibyahagaritswe igihe haba amasezerano ya nikleyere mu 2015. Amerika yavuze ko iriko irarondera ingene yobuza kandi Iran kugura ibiduga by'intambara by'Ubushinwa hamwe n'ibikoresho bikogwa n'u Burusiya byo kwikingira ibitero by'indege. Umushikiranganji w'u Burusiya jejwe imigenderanire n'andi makungu Sergei Lavrov yabwiye mugenzi we wa Iran Mohammad Javad Zarif ku iterabwoba rya Amerika ritekubiri n'amategeko mpuzamakungu.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nshuti zacu, mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nimudukurikire no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu. Iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Mu ijoro ryakeye u Rwanda rwisizina abana b'ingagi 24, umuhango wabereye ku ikoranabuhanga ry'amashusho kubera icyorezo cya virusi ya corona. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yakurikiye uyu muhango.
Kuri uyu munsi turita abana b'ingagi 24 baturuka mu miryango 12 harimo Agashya, Amahoro.
Gana Prosper Wingera, umuyobozi wa Pariki Nasiyonali y'Ibirunga, aragaruka ku rutonde rw'amazina y'abana b'ingagi yahawe amazina mu muhango ngarukamwaka wo kwitiza abana b'ingagi. Ni umuhango ubusanzwe waberaga mu Kinigi mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda kandi ukitabirirwa n'imbaga y'abaturutse impande zitandukanye z'isi. Ariko kubera icyorezo COVID-19 gikomeje kuyogoza isi, byose byarahindutse. Uyu muhango wo kwitizina watambutse kuri televiziyo y'igihugu saa 3 z'ijoro, byabonekaga ko ari amajwi n'amashusho byafashwe mbere byegeranyirizwa hamwe bitambutswa kuri televiziyo. Mbere iki cyorezo COVID-19 kwitizina abana b'ingagi byakorwaga cyane n'abantu bakomeye babaga batoranijwe barimo n'ibyamamare ku isi mu nzego zitandukanye. Ariko kuri iyi nshuro ya 16 byakozwe cyane n'abashinzwe kwita ku buzima bw'ingagi umunsi ku wundi.
Umwana w'ingagi ngiye kwita akomoka mu muryango wa Pablo. Umwana nyina akaba yitwa Isangano, izina namwise akaba yitwa Wacu.
Bwana Jean-Marie Vianney Gatabazi, guverineri w'intara y'Amajyaruguru, kuri uyu muhango avuga ko wateje imbere abatuye akarere ka Musanze n'intara y'Amajyaruguru muri rusange, ahereye ku bashoramari bamaze kubaka amahoteli asaga 70 yakira ba mukerarugendo.
Amahoteli kandi yatanze imirimo inyuranye kandi akaba banyirayo bafasha n'abaturage mu bikorwa by'iterambere n'imibereho myiza y'abaturage. Urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere RDB narwo buri mwaka rugenda amafaranga rusaranganya n'abaturage baturanye na parike. Uyu mwaka nyirizina bakaba barashoboye gutera inkunga imishinga igera kuri 35 harimo 20 y'ubuhinzi n'ubworozi. Kandi ayo mafaranga yagiye asaranganywa n'abaturage batuye mu ntara baturanye n'Ibirunga, yagiye akora ibikorwa binyuranye harimo kubaka amashuri, kubaka amavuriro, kubaka imihanda, kubaka ibikorwa remezo binyuranye biteza imbere abaturage, bikaba byarafashije kuva mu bukene nubwo inzira ikiri ndende ariko turishimira imaze kugerwaho.
Urwego rw'igihugu rw'iterambere rufite mu nshingano ubukerarugendo kuri iyi nshuro ruravuga ko uyu muhango utatakaje umwimerere wahoranye, rushima ko ari byiza ko benshi mu bise amazina abana b'ingagi ari abazihora hafi umunsi ku wundi. Ku rundi ruhande, ntawabura kwemeza ko ari igihombo gikomeye cyatejwe n'icyorezo COVID-19 kuko uhereye ku bikomerezwa byitabiraga uyu muhango hari amadevize basigaga mu gihugu bitandukanye n'indi myaka kuri iyi nshuro. Kandi urwego rw'igihugu rw'iterambere ntirwigeze rugaruka ku musaruro wavuye mu bukerarugendo. Icyakora mu myaka yashize hajyaga hatangazwa miliyoni zibarirwa muri 400 z'amadolari yabaga yinjijwe n'ubukerarugendo. Kuri uyu muhango wo kwita izina abana b'ingagi, umukuru w'u Rwanda Paul Kagame avuga ko nubwo COVID-19 yagize ingaruka, amarembo agifunguye kubasura u Rwanda, akanashishikariza abaturarwanda gukomeza guteza imbere ubukerarugendo bw'imbere mu gihugu.
After a brief pause due to the COVID pandemic,
ati nyuma y'icyorezo COVID-19 amarembo y'u Rwanda arafunguye kubarusura. Tuzashimishwa no kubona imiryango y'abanyarwanda n'abatuye mu Rwanda benshi babyaza umusaruro amahirwe yo guteza imbere ubukerarugendo bw'imbere mu gihugu. Ndizera ko ibyo bizakomeza kuko abashyitsi bacu b'abanyamahanga bazagenda baza hano bareba ibyiza bitatse igihugu cyacu. Kuri buri wese ugira uruhare mu kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima n'urwego rw'ubukerarugendo, ndagira nti mwarakoze kandi mukomeze uwo murimo mwiza.
And keep up the good work.
Mu mwaka ushize wa 2018 nibwo u Rwanda rwagiranye amasezerano y'ubufatanye n'ikipe y'umupira w'amaguru ya Arsenal yo mu Bwongereza, ikajya yamamaza u Rwanda mu mugambi wo gukurura abakerarugendo muri gahunda ya Visit Rwanda. N'amasezerano yatwaye akayabo ka miliyoni 30 z'amapaundi, ni ukuvuga asaga miliyari 30 z'amafaranga y'amanyarwanda. Ni nacyo kimwe n'andi masezerano u Rwanda rwasinyanye n'ikipe ya Paris Saint-Germain yo mu Bufaransa. Perezida Kagame mu ijambo rye by'umwihariko yashimye ikipe ya Arsenal, avuga ko ari umufatanyabikorwa ukomeye utuma ibikorwa by'ubukerarugendo mu Rwanda birushaho kumenyekana mu ruhando mpuzamahanga. Kugeza ubu Pariki Nasiyonali y'Ibirunga ibarurwamo ingagi zigera muri 360 zibarirwa mu miryango 21. Kuri iyi nshuro hiswe amazina abana b'ingagi 24 bavutse hagati y'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2019 n'ukwa karindwi uyu mwaka. Mbere icyorezo COVID-19 ibiciro byo gusura ingagi byari ku madorari 1500 k'umunyarwanda n'umunyamahanga. Muri ibi bihe ibiciro ku munyarwanda nta amadolari 200, mu gihe umunyamahanga ari amadolari 500. Ehwagira ubusabirwe rya Amerika i Kigali.
Icyiciro cya gatatu cy'abarundi barenga 500 baraye bahungutse bava mu Rwanda mu nkambi ya Mahama bataha mu gihugu cyabo cy'u Burundi. Umunyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru yagiye ku mupaka wa Gasenyi Nemba kureba uko basezera ku Rwanda.
Abarundi bahungutse kuri uyu wa kane bagera ku 515, nkabose bavuye mu ikambi ya Mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda, kiretse bane bakiriwe batari ku rutonde. Abo ishami mpuzamakungu gita impunzi HCR ribita Patrie Spontane, ababavuye hafi bagashaka gutaha kuko babonye bene wabo batahutse. Kuri abo barundi batashe akamweme ni kose ko bagiye gusubira mu miryango yabo.
Impamvu numva nishimye kuba mahora abonetse nka tana ugabura kitakaza wakibura kuko nk'imiryango myinshi twaratatanye masambu nawo banzanye kandi atamikihari benshi baririmira kandi no mu buzima ntibi barisitaba kubera n'ubu uburu ruhande rumvuga turatuye
nditaheye kubera mbishatse gutaha nuko nkumbuye gutaha mu gihugu cy'iwacu cy'u Burundi kugira ngo nyine dufatikanye kubaka u Burundi kimwe n'inshuti zacu z'u Burundi.
Yamara hari n'abandi bafise ubwoba gusa bagasaba ko umutekano wabo wocungegwa bamaze gushika mu gihugu.
Nuko numvise ngo amahoro mu gihugu yaraze bungiye muri komune giteranye muri provinsi Muyinga. Icyo nsaba umutekano uhagize kubera ko nanjye nanimvuye ahantu mfite amatsiko yo kureba icyo gihugu uko cyagiyemo amahoro.
Ndishimye cyane rwose kuko imyaka 5 utari mu gihugu abandi baba barageze ku iterambere nawe utera usubiye nyine utera usubira inyuma nyine urinda guhanga bushasha. Jewe nsaba kono bana n'abanyagihugu neza nta kibazo, kujya amahoro niyo ya mbere nkavuga umutekano.
Iki ni igice kigira gatatu c'impunzi zitahukanywe zivuye mu Rwanda, bose hamwe bamaze gutahukanwa bakaba barenga 1500. Ku ruhande rw'u Rwanda abahungutse baherekejwe n'abaserukire ubushikiranganji burere gukinga ibiza ari nabwo bwitaho impunzi. N'abaserukire HCR baherekeje izo mpunzi bazihereza abaserukire Burundi. Aba bose nta kinini bashimye gushikiriza, gusa bamenyesheje ko gutahukana impunzi ari igikorwa kizobandanya. Bahamagarira n'undi wese yifuza gutaha kujya kwegera inzego zibijejwe akabisaba ku giti ciwe maze agashirwa ku rutonde rw'abazotahukanwa. Ku ruhande rw'u Burundi bakiriwe n'abategetsi batandukanye harimo umuyobozi mukuru ajeje kwakira kugira impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro ya gatimo gihugu n'umutekano. Nestor Bimenyimana yavuze ko igihugu gihimbawe no kwakira bariko barahunguka, agasaba n'abakiri inyuma kubandanya bafata iyo nzira. Umuvugizi w'ubwo bushikiranganje Pierre Nkurikiye arizeze bafise amakenga y'umutekano ko atana kimwe baba
umutekano wabo ubu hari abari mu makambi no kuza gushika ngaha ku rubibe ubazwa kiriya gihugu barimo hamwe n'ishamwe y'asere guhera ngaha ku rubibe binjiye uzobazwa igihugu cy'u Burundi hamwe n'ishamwe y'asere igisata gikorera ngaha mu Burundi nabo bakorana bose. Turiteguye neza cyane kubacungerera umutekano atankomanza gushika iyo bazobagiye kandi naho bazobagiye badusanga hari abacungereye murazi ko niyo kambi yo isongore nk'abamara y'umwanya bararayo rimwe bagashabavayo bagenda barongikwa ku makomine yabo bariteguye bariteguye n'abanyagihugu kuburyo bazushabajana umwe wese aho yaje ava ku mitumba.
Ku mupaka wa Gasenyinemba habereye kandi igikorwa cyo guhererekanya Abarundi bari bugaraniwe mu Rwanda habe n'abanyarwanda bari bugaraniwe mu Burundi kubera imipaka yugawe bitumwe n'ikiza cy'umugera wa corona. Abarundi basubiye mu gihugu barenga gato ijana, abenshi bari baje mu Rwanda kwivuza. Kuri bo umunezero ni wose.
Tanetereye kubera nsubiye kureba abana banje kuko abana bagiye kuvaza barakize mugabona kungu kugenda kureba abana naje mu kwa gatatu banarengwaje nsubire mu bana abasize bonyine ehe nende bakumbwe neta tandatu nimeshe ehe nsubire ndabutwa mu rugo
numva nineseye ndanezerewe cyane nyine njye yacigiye kinini naje mu kwicyenda itari kenge ariko nifite ijyana yo ndakorayo nta kibazo na kimwe byabite gusa no kugira ibyarangiye nyine yaranyiganye ko nasaba gutaha nko kwa gatandatu cyane byiza rwose.
Abanyarwanda bagarukanywe mu gihugu cyabo nabo ni 55. Ababobo abenshi bari bagiye Bujumbura mu manza zitandukanye nk'ubugeni, ubukwe n'ibindi. Naho batashimye kuvugira ku vyuma byacu bifata amajwi bemeje ko baryohewe no kuba basubiye guhabwa uruhusha rwo gusubira mu miryango yabo. Ikambi y'impunzi ya Mahama abahungutse bavuyemwo yarimwo abarenga 60,000, hakiyongera ko abarenga 10,000 baba mu bisagara. Nabo bari bugaranywa na COVID-19 hari abagisigaye mu Rwanda bazogenda kundwiza. Pierre Clavier Niyonkuru ku mupaka wa Gasenyinemba ku bwijwi rya Amerika.
Itorero ry'abadventiste b'umunsi wa karindwi ry'u Burundi ryari rimaze imyaka 2 mu makimbirane y'urudaca. Leta yafashe icyemezo cyo kubyinjiramo kugira ngo bikemuke, bityo ejo leta yashyizeho abayobozi bashya bagateganyo. Hari kandi n'abahagarariye itorero ku rwego rw'akarere ka Afurika yo hagati n'uburasirazuba. Ni inkuru ya Eloge Wirika Neza.
Ibyashyizwe muri Eglise Adventiste imyaka ibiri iheze iragahera iragashingwa
abantu mu mukuru butunze Bujumbura ku cicaro gikuru cicengero ry'Adventiste b'umunsi w'indwi. Umushikiranganji Gervais Yakobo camuza jejwe harimo amashengero yahejeje gutangaza indongozi ifata kibanza zaryo. Bwarangira ko bucaye agabishije abasubira gutera akajagari.
Mu kwa gatanu hari amatora yo muri Conference General, mu kwa gatandatu hari amatora yo mu division, mu kwindwi amaliyaga bashikira. Batanze uburongozi butwara iniyo y'Urundi gushika ku matora. Nta mu president batanze ntangira kwaza ngo perezida nini. Imyaka ibiri heze urushengero ruri mu ngorane, urushengero rwarataye akanovera, ubu rushengero rusigaye rutwarirwa kuri rezo soso. Umuntu aricara mu giteranyi, uwundi akicara imakamba, uri nibe yicara imabayi agakubita audio akarungika. Ndagira ndabasabe izo audio zihagarare, nimbe n'ukuri turi ko dukora igikorwa cy'Imana.
Daniel bavuga ubusa agiye kurongora urwego rw'ifata kibanza yijeje ko atazoba intambamyi.
Kwisi yose mashengero yose nta muntu barigera bakura mu kibanda ciwe atari mu itongo ryase ngo avuge ngo simvamo. Aho rero niho habaye ingorane, nuko umurongozi bamukuye akavuga ngo sinzi ushobora kuva ku butegetsi kandi ategereza gusubirizwa. Twese tuzosubirizwa nuko bitegereza. Ashitwegwe dutunganya amatora, amatora azotunganywa n'urwego rukuru rwa division rukorera i Nairobi. Sitwegwe dutunganya amatora, twegwe bazodushikiza umurongozi duce dukinjura. Wabonye ujya muntu yavuye muri division ariko arasigura ibyerekeranye amategeko na kanuni za kanisa. Biratomoye neza abazorongora arabisigura hariya muri police abantu babyumve si umuntu wese aza kuvuga ngo ararongora kandi mu shengero y'abadivantiste ndabakire muri make nta kuvuga ngo uburongo ngo ubutegetsi ngo murabusangira umuntu umwe gusa pastor umwe muri rya police niko ivuga ni barongora ishengero
bavuga ubusa ariko ari cyasa ubutegetsi kurekura abafunzwe bagirizwe imigumuko yo muri kahise mu adivantiste w'umunsi windwi
turasaba ubushira nganze turasaba na leta n'umukuru w'igihugu yuko bajya abantu bofungurwa kuko bafunzwe mu ibi bintu nyene by'imvururu kutumvikana n'abandi babafasha ko badufungura bajye bapastoro
kuri ibi umushinganyirira ko bucasa no wishura nka Yesu agira ati ibya Kayisari muye Kayisari iby'Imana muye Imana
ndababazwa cyane no kumva nk'umuntu w'umupastoro avuze ngo ibyabaye muna bafunzwe bajye gufungura nide akore ko bafunguye ko tarabaze bari Yesu ibyo nibo bakatira imyaka 20 bwo uzojogenda gusa ikosa bakoze rihanwa na Cote Penale y'Uburundi uno munsi turi kura muri ko mukora igikorwa cy'Imana mukora igikorwa cy'Imana mureke kubivanga na politiki uwakoze igihano ihanwa n'igitabo mpanabyaha ahanwa n'igitabo mpanabyaha bataraje muri pastoro ibyo nawe ugiri kurasunika ukabona bagushikire tembe bijya bivuze n'ibiki uzotangira kwaya amaboko kandi nubamenyesha bene data b'abadivantisi ugushikira nkanji umutekano ufatanyije kandi n'uwo bagatse mu gihugu ubu ntaho duca niba ari uramatara ntawabanza gusaba ko bitse mwanza mugire ngo bandagire gusa
waserukisha ngero rya Adventiste w'umunsi w'indwi ku rwego rw'akarere umutanzania Musa Mitekalo yashimiye leta y'u Burundi kuri iyi ntambwe
unashanga matatizo tumeyasababisha sisi wenyewe
biratangaje kubona ibibazo twite ubwacu
tunamurundikia mzigo yeye
ducha tuimwemee
ilitakiwa sisi wenyewe tuyamalize
vyaiviza kote tugafu tugirani
lakini kwa sababu tumetengana kama chombo cha serikali lazima afanye
ariko kubera yuko twigabuye nk'umukozi wa leta ni ngombwa dufashe
tunapenda pia tumshukuru rais wa nchi
kwa ajili ya kandi tukeburuke umukuru w'igihugu
naamini muafaka tulioufikia ni kwa sababu pia ya ushirikiano wa waziri na rais wa nchi
ndizera yuko intambwe tugeze ko arukubera gushyira hamwe hagati y'umukuru w'igihugu n'umushinjacyaha
hapa tulipo tunawashukuru sana
ingorane mu ishengero rya Adventiste w'umunsi w'indwi zatanguye mu mwaka wa 2018 habonetse imicibiri dahurije ku burongozi bwaryo mu Burundi kwa 15 kwezi kwa 5 umwaka uheze Ted Wilson umuyobozi waryo ku rwego rw'isi yanditse ari ku cicaro mu gisagara cya Silver Spring muri leta ya Maryland muri Amerika avuga ko haheze amezi atandatu leta y'u Burundi ikandamiza yongera ihama iryo shengero mu gufunga gukubita no gutera ubwoba zimwe mu ndongozi hamwe n'abakristo iryo kete ryahungiwe perezida w'ico gihe nyakwi gendera pia mwunzi iza imijano yako meje nuburuhande ushige Joseph Ndikubugayo ya wali ndongozi ya wadivantite huku mwusi windwi vivugu wako ya iso mambike mshika nganji winu wayo hakati ya wala paskale banandagie wabia mnyeshe makuru kona hutashi mnye kufugi na kulimiko utishi mingi ingo ya fashkwe rusigura kumugwi mshasha ugizu kona lanu wafisi zi umvira wimegusa wadivantite huku mwusi windwi nilimwe mmashengelo ya kera mugi huku chuburu hundi ibitiki libitangu wano mshika nganji winu wayo hakati zelekana kujo shengelo ifisawa yoboke barugwa kumijana ngitanu eroje wika neza ijuru ya Amerika
mu Burundi ishyirahamwe Atrabu ry'abatwara abantu mu mujyi wa Bujumbura rivuga ko akazi kabo gafite ingorane nyinshi bigatuma abagenzi bakererwa ku kazi kabo ni inkuru mwateguriye n'ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi muregezweho na Desire Yatungimana uri i Kigali mu Rwanda
amabarabara mato mato kandi ruziyemo ibinogo niyo ntambamye ya mbere ishikirizwa n'abo banyagisagara cy'ubutunzi Bujumbura unakorera hagati mu gisagara cha Bujumbura avuga ko bimugora gutonda kugihe ku kazi
muri iyi minsi cyane ibintu bijanye n'uko yiyunguruza mbona kujya ahanyama bisa hari ngaha inashobora gukwira abantu bahari kuko keshi nko ku mugorobana cyane cyane birashika ugasanga uratonze umurongo muremure cyane kuburyo n'ahantu waba warugiye usanga wakerewe kubera izo bisi zitabakwiye bisaba ko urindira zijya zagiye zikabanza guhindukira zigatwara abandi kuburyo nawe utegezwa gushikira rero barakwiye kuraba bakagwiza amabisi na cyane cyane ajya amakwasitera atwara abantu benshi kabwira kugira ngo twebwe abantu biyunguruza tubone kugira ku mwanya ya mirongo cyako yo gabanuka ingaruka mbi ziraba ku bantu aba twebwe twiyunguruza nyine nyinshi cyane kuko ushobora kuba udafise ahantu ushobora kuba wose ndaro usanguraye mu ibarabara ushobora no gucagirira ingora
naho wa mbere abone ubunini n'ubuto bw'amabarabara mu gisagara cha Bujumbura harabandi bafise iyindi siguro iyo nayo n'ubwinshi bw'abantu mwishira hamwe ry'abunguruza abantu muri rusangi Atrabu baremeza ko igisata cyo kunguruza abantu cyugarijwe n'ingorane nyinshi Charles Ntirampeba ajejwe kumenyesha makuru mwishirahamwe ya Trabu yemeza ibishikirizwa n'abanyunguruza bakoresheje amabisi mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura.
Ugiye kuraba uko igisata cifashe ukaraba aho dukorera n'ibyo dukoresha n'ibisabwa byose no vuga neza yuko bitifashe neza. Ibyo rero ibikuru bikuru bituma ibintu bitifata neza nkuko namwe mubibona. Iki gisata ni gisata ngahi wacu kidakora cyo kimwe nuko ahandi bigenda ko ugiye kuraba itike yo kwiyunguruza ugaheza ukayigereranya n'ibindi bintu bikenerwa kugira dushore kurangura uyu mwuga. Yaho ndavuga ibiciro by'imiduga, imiduga myinshi ngaha no vuga yuko ishaje mbere bikanagorana kwisubiriza. Hambavu y'ibyo hakaba hariho ibindi byankenerwa byategerezwa kufasha kugira igisata kigende neza birimo inyubako zikenerwa nk'amabarabara birya bituro bito bito imodoka zihagaramo ama rebus bituro binini binini canke hamwe imodoka ari zikatira amagari rutiera ama terminali n'ibindi byose bitaboneka ngaha mu gihugu wacu. Ivyo rero nivyo bintu nyamukuru abiyunguruza mu buryo bwa rusangi byifashe ngaha mu gihugu cyacu.
Ubushikiranganje bujejwe inyubako buvuga ko utariza amaboko mu bijanye no gusanura amabarabara yabayo mu gisagara hagati canke mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura. Umuvugizi w'ubwo bushikiranganje arahumuriza abiyunguruza bakoresheje amabisi rusange bavuga ko bacekwa gukazi kubera ibinogo byuzuye mu barabara ibituma urugendo ruba rurerure. Jeanne Mukenguruka n'umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe inyubako.
Iramenyesha yuko aho hose mubona ibinogo cyane hatameze neza ubushikiranganje bwitse ubutirikanye kandi aho hose burahazi. Icyo bituma tuzakugenda buhoro buhoro uko uburyo wabubonetse mu minsi iri imbere hazokorwa. Niyo mvuga ngo tuzokora ejo cyanke hirya y'ejo tuzokora tubanze kubona uburyo ko buhari naho handi two turakora ko harangiye. Ariko noremesha arayuko ubushikiranganje burifite ku mutima ndetse na meri ya Bujumbura iradufasha muri izo bikorwa bimwe bimwe cyane cyane twisunga ineza y'abenegihugu kuko tubona yuko hashobora kuba amaaccident cyanke amasanganya yoshobora kuba kubera ibyo binogo biba bihari.
Ibyo biruko mu gihe leta y'u Burundi ivuga ko yifuza ko mwaka wa 2045 igisagara cya Bujumbura kizoba gifise ishusho nziza, amabisi ya kijambere yunguruza abantu, inyubakwa nziza harimo n'amabarabara meza kandi yagutse.
Murumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu mateka habayeho, Venusto Nshimiyimana aratubwira kimwe mu bintu byaranze itariki ya 25 y'ukwezi kwa 9.
Ku itariki ya 25 Nzeri umwaka w'1977, Steve Biko wayoboraga ishyaka Mouvement pour la conscience noire muri Afurika y'Epfo yarashyinguwe. Umuhango wo kumuherekeza witabiriwe n'abantu bagera ku 15,000 barimo ambasaderi wa leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi badiplomate 11. Steve Biko yapfiriye muri gereza ku itariki ya 12 Nzeri umwaka w'1977, nubwo atari mu ishyaka rya ANC ryari ku isonga y'amashyaka arwanya ivanguramoko muri Afurika y'Epfo. Steve Biko yibasiwe n'ubutegetsi muri Gashyantare umwaka w'1973. Yafatiwe ibyemezo bimubuza kongera gufata ijambo mu ruhame ndetse abwirwa ko adashobora kuvugisha umuntu urenze umwe mu gihe kimwe. Ibyo byemezo ntiyabyakiriye, ahubwo yagize uruhare mu gutegura imyigaragambyo y'abanyeshuri yabereye Isoweto umwaka w'1976. Steve Biko yafashwe ku itariki ya 16 Kanama umwaka w'1977. Abashinzwe umutekano bafunze umuhanda yanyuragamo, yambuwe ubusa, yambikwa amapingu, ajyanwa mu biro bya polisi yitwa Port Elizabeth aho yakorewe iyicarubozo, arakubitwa karahava. Abaganga bagaragaje ko yapfuye ubwonko bwe bwangiritse. Abakozi batanu bari bashinzwe umutekano bemereye akanama gashinzwe ukuri n'ubwiyunge muri Afurika y'Epfo uko ari bo bamwishe. Steve Biko yapfuye afite imyaka 30, hasigaye imyaka 14 kugira ngo icyo yarwaniriye kigerweho kurandura ivangura moko muri Afrika y'Epfo byagezweho mu mwaka w'1991.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu, ikiganiro iwanyu mu ntara nahagihumurije nakibateguriye kandi nyibagejejeho fatanyije na Mukbile ya Barol, buri wese ariwe mu rugo mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Maze rero ndabashimiye cyane, mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika. Umunsi mwiza, murakarama.